Iyi ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bagenzi muduteze amatwi. Ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuno munsi wa kane itariki 14 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na 2016 muri studio gatanu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabahaye ikaze mu biganiro.
Focus turamubuze yari inshuti ka umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabikabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane.
Uwo ni umunyagihugu witwa Dieudonne Ngoe, nabo umunyagihugu muri komine Mutimbuzi havuga ku rupfu rw'umuyobozi w'iyo ntara yaraye yishwe. Turayibashikiriza iyo nkuru mu kanya kari imbere. Turabashikiriza n'ayandi makuru yerekeye undi munyagihugu yaraye yishwe mu ntara ya Gitega. Ni mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru ku Burundi kuri no saha tuyahere i Bujumbura. Umukuru w'inama ya komine Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura, bamwe bita Bujumbura Rurale, yarayishwe arasiwe imuhiriwe muri komine muri quartier ya Kajaga n'abantu bataramenyekana. Mu ntwaro no mu muryango wiwe basaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Uyishwe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu azwi ku izina rya Focus Bakaza. Amakuru twakuye mu muryango wiwe avuga ko hari nk'igihe cy'isaha zibiri z'ijoro zirenga iminota 30 igihe yaherekeza uwari yamugendeye. Agarutse amaze kwinjira mu rugo niko kuraswa n'abantu batamenyekanye. Abo bantu nk'uko twabyiboneye mu kwinjira mu rugo kwa Focus Bakaza, baciye ku karyango gato y'ikinyuma mu kigo babanje kwimba munsi yako, kiretse indirimbo z'Imana n'amarira byarangwa mu rugo rw'umuhisi Focus Bakaza. Abajyango biwe bari barengewe ku buryo atanu washima kugira icyo avuze. Imvukira za komine Mutimbuzi nazo nyine zari zarengewe n'ubwo rupfu rwaraye rubatwaye umukuru w'inama nyobozi ya komine Dieudonne Ngoe Mbona. N'umwe mu banyamutimbuzi yari yaje kwifatikanya n'abaryango ba Focus Bakaza.
Focus turamubuze yari inshuti ka umugenzi turabuze umugabo w'ijunja n'ijambo turateye ibyatsi cyane rwose twivuye inyuma ako kabikabishe abo bose bakoze iryo bara turabyamirije cyane. Dusaba nuko inzego z'igihugu zohagurukira wako kabikabishe.
Umubabaro uturutse kuri urwo rupfu waboneka no mu maso ya bamwe mu bajejwe intwaro yo hasi. Innocent Nibigira arongoye umwe mu mitumba ya zone Gatumba muri komine Mutimbuzi avuga ko uwagandaguye Focus Bakaza ari ubudashigikiye iterambere rya komine Mutimbuzi.
Urupfu rubabaje kandi rutagira izina, twasanze ari inkozi z'ibibi zitifuza ko komine yacu ya Mutimbuzi ishobora gutera imbere. Kuko iyo tubuze yari umwe mu batowe n'abenegihugu kugira ngo batunganye iby'ikomine. Yego rero turababaye gose kandi turabuze cyane, kuko tubuze umuntu twabona ko yudushikanye ku ntumbero nziza. Iyi komine yagize ibibazo kuva kera, yamye ifise ibibazo. Mugabo uko twabonye ibibazo byagiye birakurikirana, twasanze muri aba bari baratowe barongoriye komine muri conseil communal uyu tubuze n'umuperezida wayo, kandi yari mu ntumbero nziza kugira ngo yiteze imbere.
No mu bakorana n'uwo yahora arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi ngo bakubiswe n'inkuba bumvise ko indongozi yabo yishwe. Matata Emmanuel icegera cyanya kwigendera asaba amatohoza yihuta kuri urwo rupfu.
Hari habajijwe amatohoza igipolisi tungane abo ni bo bajijwe amatohoza. Hanini rero twosaba abajejwe umutekano kuba dufasha kugira tumenye aba baraye baduhekuye, kuko twaraye tubuze intore ikomeye cyane mu komine ya Mutimbuzi.
Inyamiramabi twahuriye muri karitsiye Kajaga aharaye habereye ubwo bwicanyi yabwiye Ijwi rya Amerika ko amatohoza ku rupfu rwa Focus Bakaza aza yatanguye. Focus Bakaza yahora ari umudandaza w'ibinyobwa bya Brarudi, anafise n'ubunywero bwa kijambere buri ku ibarabara rya Bujumbura Gatumba buzwi ku izina rya Black and White. Focus Bakaza niwe yahora arongoye inama nyobozi ya komine Mutimbuzi kuva mu ntango z'uno mwaka wa 2016. Abagize ibiro by'iyo nama baragoranye gushirwaho kubera amatati yari afatiye ku burongozi. Amezi hafi atandatu yararangiye komine Mutimbuzi itagira inama nyobozi. si mu ntara ya Bujumbura gusa haraye hagize ivyago ho nyene mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga kwibarara rya kabiri hari umusore yarahe yishwe arashwe n'umuntu atamenyekanye amusanze aho yariko aradandariza mu kabare ivyemezwa n'umukuru wa zone Musaga Antoine Rumenyetso no muri zone Gihosha turi mu gisagara ca Bujumbura hafi y'ibitaro by'abasirikare hatobwe ikiziga c'umuntu w'umugabo atamenyekanye amakuru ava mu begereye intwaro aho mu Gihosha avuga ko ari uwo bayiciwe ahandi abamwishe bakaza kumutangaho mu Gihosha I Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka tuvi Bujumbura tujiye mu gihugu hagati hari umuntu yaraye yishwe mu ntara ya Gitega ababonye ubwa mbere ico kiziga c'uwo muntu w'umugabo yarafise hagati y'imyaka 30 na 35 n'abanyagihugu bari bazindutse ku murimo yabo hagati mu gisagara ca Gitega bavuye aho bita Inyabututsi rural ico kiziga cabonetse ku mutumba wa Nyabututsi aho bita Imwumba kwibarabara rihuza quartier Nyabututsi na quartier Mushasha gushika isaha zitatu n'inusu zo kumusase mu nta muntu yari bwamenye uwo muntu wari we icegera cy'umukuru w'umutumba wa Nyabututsi havuye ahambisha uwo muntu hafi yaho bamutoye ikiziga kuko muri komine bavuze ko ataburyo bafise bwo kubikisha ibiziga mu buruhuko inkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana
Ababonye ubwa mbere ico kiziga c'umuntu w'umugabo bafise hagati y'imyaka 30 na 35 n'abanyagihugu bari bazindutse ku mirimo yabo hagati mu gisagara ca Gitega bavuye aho bita Inyabututsi rirare ico kiziga cabonetse ku mutumba wa Nyabututsi aho bita Imwumba kwibarabara rihuza karitsi Nyabututsi na karitsi Mushasha gushika isaha zitatu n'inusu zo ku musase nta muntu n'umwe yari bwamenye uwo muntu vyaboneka ko yishwe ahondaguye ibintu biremereye mu mutwe kuko amenyo yari yahongotse n'amaso bari bayakuyemo abanyagihugu bamubonye bari batekewe n'ubwo
twe twaciye hakiri kare yari nka saa mbiri dufata canke saa mbiri n'inusu kwa twe tuva kure twasanze aryamye ngaho
yarameze gute
yararyamye agaramye nyene amaguru yarambije nyene bamufutse uruntu rw'urugoti yari yambaye nyene ngaha hariho nyene n'ibintu by'intuze ye by'inguma nyene biri ngaha ku maboko
abo twahuraguma avuga ngo bamve ngo umuntu yo mumenya mwene we muka nta muntu twe twaciye tubona avuga ati ubuntu wiwacu
Yamuntu mukawe yambaye nibirato. Eh yari yambaye n'impunzu. Akyamya koroye namuko harukuntu koko kumumengo kwari kwara bari barakupfunye namenyo nta yarari.
Niko atana maraso yaraharaho. Nagutse yo bamwice.
Ubwo baje kumutanga aha.
Umuntu abiravye ngira ba bamwice ahandi hantu bacha baza gutereraho.
Oh yatana maraso hari. Nene nubona n'ahantu baba barakwaninda.
Bona bamwishe gute.
Bura baramenye umutwe. Amenye yose ntanamenyera ariyo ntanamaserafise kwera amaso bari barayemena kuyo kubera bamumenye umutwe
ubona baramurashice bamukubita
ikintu nibaze yuko baba baramukubisa ikintu kubera n'amaboko yaravunaguritse ngira aho yubaye yari kara block
arundi bari kwicire nga
eh ariho uwo hiyi wacu ariho yitwa Silvesi
hari ya
akwa mama candidate pfuye kwa mama candidate nawe nyine baramwishe twagiye kumutora ikiziga tuja kumuhamba hari ya kwitonga iwacu
icababaje bamwe mu bantu twaganiriye nuko bihutiye guhamba ico kiziga batagishize mu ruhukiro kugira ngo barabe ko cumenyekana
ngahe bagira tohoza baza kuraba nabi wabo bati bakamenyekana bakaza kumutora habwo bwabo nabantu
uno mukenyezi we avuga ko ikibabaje gusumba ruko bamuhamvye ku nzira y'abahita aho kumushira mu kaburi kazwe
umuntu yumvire kugira ngo bamubike ngaho yagize nabi kuko itongo ryari ririho
Cyiza François icegera cy'umukuru w'umutumba wa Nyabututsi yatubwiye ko uwo muntu atamuntu yashoboye kumumenya ku mutumba rongoye uwo mutware amenyesha ko yabimenyesheje muri komine kugira ngo batange uburyo bwo kubika ico kiziga mu buruhukiro mu kurindira ko kimenyekana ariko inyishu bamuhaye nuko ku mutumba bo kwimenya Ernest nta ukirishiga umuhanuzi wa mustaniri wa Gitega ajeje vy'imibano aremeza ko komine atabugifise bwo kwamiri amahera yo mu buruhukiro no guhambisha ibiziga ariko akavuga ko yari yabwiye abatware b'Inyabututsi ko uwo mufuwa mu itongo ry'abapfuye rizwe Cyiza François icegera cy'umukuru w'umutumba w'Inyabututsi yavuze ko bo bakoze ico bashobora ko guhambisha umuntu mu kaburi bisaba uburyo butari buke mu gihe umuntu yari kwibarabara ahahita abantu harimo n'abana bato mu gipolisi ho bavuga ko bakoze ico bategerezwa gukora kuko barungitse inyamiramabi igira ico bita constat mu rurimi rw'igifaransa naho guhambisha nibikorwa by'abajeje intwaro igitega Fidel Antoine Sabimana ku bijwi rya America.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ivyumviro vya Pasteur Martin Luther King mu Amerika vyofasha iki ku bantu baba mu bihugu vyaciye mu ntambara n'ibiri mu bibazo cane cane ivyo mu karere k'ibiyaga binini? Mugenzi wacu Eugene Mukankusi yabiganiriye na Renova Nitunga ahagariye imbere y'amategeko ishirahamwe Ayon Pitié de Lui riharanira uburenganzira bw'umwana mu Burundi, na Eli Bukuru hamwe na Mademoiselle Norette Ingabire kuri ibi vyiyumviro vya Martin Luther King bishobora gufasha igihugu cy'u Burundi muri iki gihe. Dutega amatwi bimwe mu byo baganiriye.
Yakoze cyane hano turi mu Burundi, nako ndabwira rero yuko Martin Luther King ari umuntu adasanzwe hano mu Burundi, akarere k'ibiyaga binini turimo cyane cyane Burundi n'ibihugu bibanyi. Umuntu yashyize imbere urukundo umuntu muri Amerika ariho bibazo byari bihari, yagerageje kubigwanya akoresheje urukundo ahantu akwerekana nk'ijambo yavuze ngo amahoro y'ukuri ni icyanwa cy'urukundo gishika ku byo ubutungane bwonyine butoshobora kurangura. Ubwo yarashyize imbere rero cyane urukundo kurusha ibindi byose, ati umuntu wese mu byo mu kudahuza ibyiyumviro imbere y'ibindi ni urukundo, kuko kudakoresha ingimbani uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkere bucyo tunyura gishori imbere cyane. Akaba ariyo mpamvu twahisemo ko muri kuno kwezi kwa kane i Burundi twahisemo kubitigurira Abarundi nka bose na cyane cyane urwaruka cyangwa urubyiruko, kugira ngo bazamenye uwo muntu w'icyitegererezo yoyera akarorero urwaruka rw'ejo hano i Burundi.
Ye muri ayo mahugurwa muri iryo sekeza murimo mukora muribanda ku biki?
Twibanda cyane cyane kunyanyagiza cyane gutanga imico myiza mu gisansa rivalet, imico myiza yaranga Martin Luther King, akaba ari byo tugerageza kurunga ku mashuri no ku bantu bategetse ba kino gihugu, kugira ngo ubu turi mu bibazo murangije kubyumva hirya no hino i Burundi baguma bicwa kuva mu myaka ya 65 mu Burundi gushika uno munsi. Uko imyaka cumi iheze araba ubwicanyi buhitana abantu n'abana. Iyo twifuza ko muri kazoza ata abantu basubira kujya baricwa muri ubwo buryo, tugahera kuri Martin Luther King kugira ngo twerekane Abarundi, bereke umukuru w'igihugu nabo bafashanya gushaka ku nzego z'ibanze ko hariho umuntu yashoboye gufasha atagize inyuzi, atagize induru cyane.
Ndabashimiye Bwana Nitunga kuri ibisobanuro. Turakomeza kuganira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muri iki kiganiro rero twatumiye na rumwe muri urwo rubyiruko ruri mu mahugurwa ku byerekeranye n'imico myiza yarangaga Martin Luther King. Eri Bukuru, turi kumwe?
Yego.
Nguhaye ikaze ku Ijwi rya Amerika, urakomeye?
Yego cyane, ko ndakomeye.
Nuko ni byiza. Nawe Norette Ingabire, uraho neza?
Igonda
kumwe murakoze cyane kunyakira. Ni noneho nguhereyeho Ingabire, amahugurwa mwabonye kubijyanye no kwirinda urugomo hakurikijwe amahame ya Pasteur Martin Luther King, ni iki amaze kukugezaho by'umwihariko?
Cyane cyane mu byo twabonye nuko duteza gukora ikintu ifata sosiyete tuba tubayemo kutiyaba twenyenye ariko kuraba nabo tubana tukaraba ko ibyo dukora bisaba guteza imbere sosiyete tubamo tukaraba ko hari icyo twokungura kuko na sosiyete ubundi bw'ejo no kuraba tukagira novuga individual avance tukamenya icyo dushimikira ko mu byo dukora novuga cyane cyane nk'ibyo noba narahungukiye no kumenya ikintu gihambaye ku buzima bwanjye nkamenya uko noteza imbere aho mbaye nkamenya uko nokwerekana urukundo nkaba mbese umuyuda
ye urukundo iyo uhaye undi urukundo nawe ararugusubiza yataruguhaye kandi urusanga imbere nka wa muririmbyi ye none wowe eri bukuru ni iki wungukiye muri aya mahugurwa watubwira muri make
igikintu nakwiye nuko nonese n'ikintu yuko tugira urukundo kugira ngo tuzigire urukundo bisaba yuko tugwanya urwango aho rushyize hose kugira ngo ntagire ikintu na kimwe urwaruka gopfa bivuye ku kuntu bataganiriye yuko twashyira imbere ibintu by'ibiganiro kuko usanga iyo muganiriye n'umuntu usanga hariho byinshi usanga mushyira imbere gutahurana hama mugaca mushyira imbere ibintu byo guharanira kugira ngo ntagire umuntu ate nk'ubuyobozi kwica nk'uwundi nuko amuha ikintu kubera ngo bataganiriye kugira ngo kuko n'ubundi iyo mutaganiriye ntumenya ibyo mupfa ariko muganiriye usanga hariho byinshi byo mutaburana haba mpamvu mukagiranira iby'imbabazi kugira ngo mumenye mubana mu mahoro atari bataganiriramo
ye nkawe Ingabire Norette inama waha nk'urundi rubyiruko ukurikije ibyo umaze kumenya ubu ku buryo bwo kwirinda urugomo ni nk'izihe
inama noyiha ni uko kutabika urwango mu mutima kuko ibyo dukwiye gushyira imbere no kwikuranira ntituzoteza imbere amakomunite tubayemo cyangwa ibihugu byacu dushyize imbere urwango ni gushyira imbere urukundo tukababarira bose batubabaje mbere tugatera imbere icyo dushyira imbere akaba ari ukudevelopa aho tubaye
wowe Eli ukurikije uko urubyiruko rubona uko rukunze no gukoreshwa ahantu henshi inama waruha ukurikije amahame cyangwa se imico ya Martin Luther King ni iki warubwira muri makeya uruhaye nk'inama
ikintu babwira nuko bwa mbere boza barashyira imbere ibintu byo kuza baritaba nk'amanama usanga buzwaruka kugira ngo kuko usanga bangukira byinshi hama bakaza birinda imvugo zimwe kugira ngo ntibitume bacanamwo atacyo bahora kuko byose bituma bose bizerana hagati yabo hama bigatuma nabo nyene bagira ikintu bahanuye abandi kugira ngo abo bandi nabo baze bahanura abandi gushika gute kugira ngo tuze twame mu mahoro atabanya wangura
ye mbere yuko tujya ku murongo wa telefone nagira ngo ko muri batatu mumbwire muri make ikintu mwumva gishobora kuba cyaba nk'inzitizi ku bijyanye no kuba abantu bakurikiza iyo mico myiza ya Martin Luther King nguhereho Norette
ndiko ndiyumvira ndibaza ikintu cyaba inzitizi kuko abantu bataba batahura ko igituma bamukurikira hari abantu benshi batabona ko bakwiye kujya hamwe n'abandi ngo bubake aho babaye bubake igihugu cyabo hari abantu babona inyungu zabo personele icyo nicyo mbona abantu bakwiye kumenya ko igihugu cyangwa aho babaye hazotera imbere ariko nabo babifitemo uruhare niba inzitizi abantu bwa mbere babanza kumva ko nabo bafitemo uruhare maze bakabona gukurikira abandi bakarekuriranira mbese bagakora n'ibikorwa biteza imbere aho babaye
Eri wowe ukurikije ayo mahame imico myiza ya Martin Luther King yagenderagaho wumva byashoboka ko abantu bayagenderaho nizihe ntambamyi ubona zatuma bitoroha kugira ngo babigereho
ntambamyi zituma bitoroha bwa mbere hari ukuntu usanga n'ugwaruka abarukurira nabo nyine badashyira imbere kugira ngo babigishe usanga bariko basa n'ababakumiye ugasanga ugwaruka bibanye niko kuntu kutamenya kugusanga atampanuro nyinshi ruhabwa bikwiga ngo bamenye akamaro kicyo kita no violence kwango bamenye aho gaciro ko kwanya ihohotegwa usanga bibaye nuko batayose insiguro zikwiye usanga abo zibahaye usanga batari ko bazibaha uko bikwiye usanga rero n'abanyene batuma batuma nabo nyene batigera batahora kumva z'uko usanga batarose umuntu abantu bese usanga babaje imbere kugira ngo nabo babone akamaro kabyo
babigisha babaha urugero kugira ngo nabo babashe kubikurikiza. Mbagarutseho rero bwana Nitunga Renova, mwebwe icyo ndabizi ubwo mwatangiye amahugurwa nuko mwumva ko bishoboka ko abantu bakurikiza ariya mahame ya Metro ya Martin Luther King, ariko murebye mubona nk'intambamye cyangwa se inzitizi zishobora gutuma bitagerwaho vuba nk'izihe?
Ariko icyo mvuga cyane kurusha ibindi nuko kutamenya, kubera hariho abantu benshi bakazi kubahiriza ikirema cya muntu, kuko twarabibonye muri kahisa no muri kino gihugu hariho nka hariya muri Amerika byarakunze cyane, kuko bari bamaze gutera imbere mu mibereho yabo. Mubona ijya amasezerano mpuzamakungu y'agataya akazi na muntu yabereye muri Amerika ageratumye afatira ingava kumenya icyo umuntu yubaha. Rero hariya ningaza kuba byoroshye cyane, bimwe rero biracyatugoye kuko amategeko mpuzamakungu abarundi ntibayazi icyo kimwe ibyo nanyine, ariko tuzabikora kuko tuzagerageza ingene igice cya ziriya ngingo 30 tubahiriza agataya akazi na muntu nabyo umunyagihugu ari wese yogironka. Rero tuzaza ko mu ntandamyo tuzobwira ino ubwambere nashaka kubwira ko muri kino gihugu cyacu cy'Uburundi abantu bize baracyari bake, kandi n'abize ni bake basoma ibintu igihugu kiba cyarashyize ko urukumu igikumu na cyane cyane nyasi na cyane cyane amategeko mpuzamakungu kuko duhurira ko ibyo rero utabifite biragoye cyane ko ushobora kubahiriza byiteze nk'ibyo bya Martin Luther King. Kuko nashaka ndababwire ko cyane cyane Martin Luther King yaheruka ku ijambo kudakoresha ingimba, ariko muri kano karere turimo ibintu by'ingimba akazi kirundi ingimba n'ingufu cyangwa violence ibyo rero turacyabibona hirya no hino. Twifuza yuko turibaza bizotugora yatunobesha bizotworohera niho ntitworohe, ariko mu kwinjira bavuga ngo akadumi baguma ko n'ababwiye yuko Martin Luther King avuga aremeza yuko kudakoresha ingimba ari uburyo bwo kubaho bw'abantu b'inkerebutsi. Ibyo rero tugerageza tubishyire tubyihanganiye, kandi ikintu cyose kigira intango. Na Martin Luther King mu ijambo yavuze ati arafite indoto yabwiye ko rero twaurabira ko natindoto twayifite, tukibaza ko byashoboke Martin Luther King keretse buki na hano mu Burundi bigashoboka ko byaragoranye, ariko twebwe turatanguye inzira yuko tugeze kudashyira ku
nibyo. Na Martin Luther King ntabwo ibyo yagezaho yabigezeho mu buryo bworoshye, ariko yaragerageje kandi n'ubu birimo gufasha benshi. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone. Leonidas, uranyumva?
Usabwe, ngayego ndabumva.
Ikaze ku ijwi rya Amerika, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Murakoze cyane rwose kuba munyekere ku ijwi rya Amerika. Hama icyo nagomba guterera ku bijyanye na Martin Luther King cyangwa ukuntu bimeze ubu, Martin Luther King yari umuntu w'intwari hamwe mu Burundi cyoroha umuntu w'intwari na Martin Luther King. Ndabona yuko igihugu cy'u Burundi cyacongera kigasubira kigatora itoto, abantu baho bagasubira bakabana mu mahoro. Icyishe rero Abarundi umwe wese gushyira mu banyepolitike dufise ubu bibo bose baza bikwegera kubarondera inda zabo, nta n'umwe aza ari bwiteho ineza y'umunyagihugu. Martin Luther King we yarabonye ingene abantu bari babayeho, aravuga ati njye ndemeye kubaca imbere kugira ngo dushobore guharanira agateka kacu. Niko no mu Burundi bariho, hariho izo ntwari ziriho, ariko gusa nuko iyo bamaze kumva yuko ugiye gutangura kuja imbere y'abantu kugira ngo ubereke inzira nziza, no kuvuga ko tutangura kuronderwa nk'umugesera nk'umwicanyi bakironderwa kwicwa benshi bamwe bamwe baromotse twari tubafite b'intwaro ngara mu Burundi intwaro ziracahari gusa turacarindiriye yuko hari abantu bashobora kubahembera kugira ngo bishobore kuba amartyr killing.
Arakoze cyane Jeanine Mukankusi kuri ico kiganiro yateramishije kubijanye n'ico Martin Luther King ashobora gufasha mu bijanye no gufasha ugwaruka kunga ubumwe. Mu Burundi umugwi ujejwe kumenya ukuri no kumenyekana no kunywanisha Barundi CVR wakoranije abaterankunga kuri uyu wa kane ibihugu byo mu muryango wa Buraya vyemeye gufasha uwo mugwi ariko biusaba kwigenga na cyane cyane ukwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike. Mu kiganiro mu kiringo c'imyaka itatu uwo mugwi uvuga ko ukeneye amamiliyoni 38 y'amanyamerika. Inkuru ya Eloge Burikaneza.
Yuguru bikorwa vy'inama Musenyeri Jean-Louis Nahimana yibukije kumugwi ukumenya ukuri n'ukunywanisha Barundi waje mu ntumbero y'ugushira habona ukuri n'ukurangiza intubureka zazingamitse Burundi imyaka itari mike abantu bakahonera. Ariko rero yabwiye abafasha umugwarongoye ko uwo mugwi udashobora gushika kwihangiro wihaye utaronsa ufata mu mugongo na cyane cyane mu byerekeye amafaranga. Abari batumiwe bose bemeye kuzotanga ifashanyo mugabo n'amakenga bafise ntibayasize inyuma. Gerrit Van Hossum aserukira Ufaransa mu Burundi.
C'est extrêmement important que la commission vérité et réconciliation assume pleinement tout ce qui va avec l'indépendance de son travail.
Ibihambaye rwose ko uyu mugwi werekana ubwigenge bwawo mu buryo ukoramwo no mu kazi kawo kamisi yose hamwe n'ihangiro wihaye gushikako iki ni kintu cangombwa. Ikindi naco nuko atarabafasha mu by'ubuhinga n'uburyo bonyene ategerezwa gukora byose hari n'uruhara rwa leta. Aha mvuga hanini itegeko rikingira amasura n'abafite ibyo bazoshikiriza. Iryo tegeko ritegerezwa kwemezwa rikaja mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bagire umwizero
sorte rapidement pour donner confiance à la population.
Imyitwarariko ubuseruki Ufaransa mu Burundi afise siyo yonyene.
On peut se parler un peu directement. La situation actuelle de confrontation qui continue et où on voit encore des atteintes aux droits de
l'homme. Tutaryumunwa ibihe turimo aho ibonekeza ugushamirana agate yakazi na muntu gahohoterwa na cyane cyane kwakubuzima abantu abanyuruzwa abahohoterwa iterabwoba n'ibindi ibi bituma abantu bamubwoba. Ikicuka rero ntigihumuriza na gato niba dushaka kumugwi ukunywanisha Barundi ukora akazi kawo neza mu ingo wahawe agateka kazi na muntu gategerezwa kubahirizwa abanyagihugu bakagira icyizere naha nyene uruhare rwa leta n'intangere.
Et là aussi on touche aux responsabilités gouvernementales.
York Opavare aserukira Buholandi mu Burundi nawe nyene yunze mu rya mugenzi we w'Ubufaransa ahanini asaba umugwi kwirinda gukoreshwa n'abanyepolitike.
L'indépendance bien sûr c'est un point très 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 important. Vous avez dit c'est garanti par la loi, ça c'est important.
Agira ati ubwigenge ni ikintu gihambaye mwavuze ko amategeko yabitegekanije nibaza ariko ko nakaranga mutima nako nyene gakenewe mugabo jewe mvuga ntiyategerezwa kubaho ugushaka kw'abanyepolitike kuko byama byibonekeza kw'imigwi bene iyi akenshi ihabwa intumbero ya politike. Icyo naco ni ikintu kibi rwose gishobora gukwega karambaraye. Ikigira kabiri naco nuko ibiriko biraba muri iki gihe bifite ingaruka kuri uyu mugwi koko ukuri kuzova mu Barundi. Ariko rero biragoye kwemera ko uyu mugwi uzoshika kwihangira wihaye mu gihe atamuti w'ingorane zihari muri iki kiringo utowe.
S'il n'y a pas aussi une sortie de la crise actuelle du pays.
Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye mu Gisevere arahumuriza ko atacho mugwi uzokora mu kinyegero.
Nitegeko rigena yashizeho uyu mugwi riratomoye article ya kabiri na article y'icumi irerekana neza ko uyu mugwi ari umugwi wigenga mu bikorwa byayo naho washizweho n'inzego z'igihugu. Cyo ni ca mbere cerekanishaka yabashizeho uyu mugwi ko bipfuza ko umugwi ukorera abarundi bose. Ica kabiri naco kugira rero ngo ubwo bwigenge bushoboke nuko twipfuza gushiraho urwego. Urwego nubwo ntinyabutatu rugizwe ubwa mbere nabo bagenzi bemeye kudufata mu mugongo abari muri societe civile bipfuza ko hoba plateforme mu gukurikirana ibikorwa by'uyu mugwi uko tugize intambwe tubaza kurimbura mbega ibyo twiyemeje twarabishoboye.
aho ni naho duhereje ibiganiro byo kuri no mugoro byo kuri no saha twashimiye Fatuma Kalala dufashije mu buhinga bw'ivyuma twashimiye n'abadufashije gutwegeranya ibiganiro tubashikirije muri aka kanya ibiganiro vy'iradijwe cy'America birabandanya mwari kumwe na Oriane Tangishaka murakoze.